Ijuja Amerika kuri wa kabiri jatembele mungambi anduta zoni ya kane kumviriza ibibazo bihangayishije impunzi cyane cyane muri iki gihe leta ya Tanzania iriko irahamagarira impunzi gutaha ku bwinshi gusa umubabaro ni mwinshi kuri bamwe mu bakenyezi bubakanye n'abagabo batawe muri yombi mu gihe batazi insiguro bazoha imiryango yabo mu Burundi bavuga ko ata makuru baronswa na leta ya Tanzania ubijyanye n'impunzi zifungwa agirizwa amakosa atandukanye
ubukweri twe turabona yuko umenga nk'abakenyezi biriko biratugora cyane kuko hazogeraho umuntu ahunguka aburi yaja niyava kumva z'uko umuryango uzomubaza ati none umwana wacu ari hehe nawe ntuzoronka isiguro sigura mu muryango abana bazoguma bakubaza ati none papa ari hehe nawe ntuzoronka ingene ubishyura
kandi biragaragara neza ko mu gihe bamaze gutwara uwo mugabo wawe ntuzoroza gusubira mu muryango utwaye abana bonyene uwo mugabo atawubona biragorana ukuntu wogenda uvuga kuko uwo mugabo nawe nyene abafise umuryango utegerezwa kubaza nkuko muba mwarazananye kandi ndetse n'abatazananye n'abatoraniye ino kuko aravuga mu Burundi tije ubu nari mu uyu mugore ubu dufise abana banaba murumva ko ari ikibazo gikomeye cyane nukuri turatakambye kweri iryo robano ryo kugenda basombora wajya kuraba n'uwawe ntumubone nukuri mumera amagabo mudufate mu mugongo menye by'ukuri ko dushigikiwe na leta nuko dushigikiwe na UN
mu makuru atangwa n'igipolisi mu ntara ya Kigoma hafi abagabo 124 bo mu nkambi za Nduta na Nyarugusu bafungiwe mu busho butandukanye mu gihugu cya Tanzania bagirizwa amakosa atandukanye arimo gushakisha akazi no gwenegihugu mu buryo butemewe n'amategeko ibibazo by'impunzi kwagirizwa amakosa gufungwa abandi kuburirwa irengero no kwicwa mubyabaye hafi buri mwaka
ubu tubonye umugabo agejeje isaha imwe n'inusu atarashika tuguma imitima ihagaze tuguma twiyumvira ko bamutwaye kuko nka karorero ngaha sinyene yaho negereye hari uwundi mugabo baraje barafotora inzu yiwe ifotorwa n'abapolisi uke yarazindutse aragenda kuraba arababwira ati jewe inzu yanje mwarayifotoye ati none mwaba mwayifotoye bigenze gute barazinga baramwereka ati inzu yawe yarafotowe bamubajije n'izina ryiwe baca baramubwira ati egwe inzu yawe yarafotowe ariko izina twarondera siryo ubwoba rero bwaciye bumutera yavuye yaca agenda kwiyandikisha ubaza yarigereye mu Burundi twavuga ati nabundi nino naho ndahaguma nzohagwa haye twebwe natwe tuhasigaye tuguma tubona yuko turabo kuhagwa gusa
ibi bituma ibitigiri by'abapfakazi n'impfubyi bitera byiyongera mu nkambi
bakaza batora umuntu mu ijoro ntumenye iyo mujyanye kumva bagiye bamufutse igitambara mu ijoro ukata kuvuka usanga umuntu bamutwaye mukaje muvuze gutohoza kuja muri Iraq no kuja mu busho kurondera umuntu kurondeza tukamukena kuvuga rero dufite ingorane ubu amariya ni menshi mu nkambi abapfakazi ni benshi kuko umaje kuja mu busho bwinshi butandukanye ukabura uwawe nta cyizere ushobora kugira cyuko uwawe akiriho umuntu aba yatwaye mu ijoro agatwarwa apfunzwe itambara urumva zumvikana ntushobora kumenya ko uwo muntu ariho nuko atariho iyo ngorane rero turayifise murabe yubonere njye mwaze muradufasha umutekano wacu ukingigwe uhungerezwe kuko twe turafite ingorane kabisa umutekano wacu nta gato nta namutoye dufite turiko turaba nk'ibi bintu biba kuri twebwe impunzi
leta ya Tanzania imaze igihe ihamagarira impunzi z'abarundi gutaha yitwaza ko amahoro n'umutekano byagarutse mu gihugu cyabo Tanzania kandi yaratangaje imigambi yo kuzokugara ikambi ya Nduta hatarenze uyu mwaka turimwo uyu ni Sudi Makibasi umuyobozi w'igisata cy'impunzi mu gihugu cya Tanzania
shida kubwa ambayo mnayo kwa sasa ni kufutiwa hali ya ukimbizi
baada ukumu huyo ingene mu Burundi abandanya ikintu kiri mbere kiboneka mugo
mu bitigiri bitangwa n'igipolisi mu ntara ya Kigoma hafi impunzi 95 barafungwa uko umwaka utashye bazira amakosa atandukanye yamara imiryango yabo kenshi ntimenya amaherezo y'abafungwa bigatera umwidogo n'umutekano muke kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika.